Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri nigenekerezo rya 19 rusama n'umwaka w'ibihumbi 2026 nshuti namwe bagenzi mwashimye ukurikirana by'inzamba rya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye idini rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri byingi nkuru nkuru zikurikira Mukwigihugu Evariste Ndayishimiye yaraye ahagaritse ibikorwa byari byahawe ikigo cya leta Obuha cyo kubaka hazogwirizwa inkwavu muri Karusi ngo kuko ibikorwa cyahawe byanse kurangira Udanise Forarusha rubona ko imvugo nk'iyo bidatangaje kuko ibyo umukuru w'igihugu ashikiriza kenshi bidaheze ngo bishigwe mu ngiro Mustanheri wa komine Muyinga Medemi Sangu waheruka gufata ingingo itegeka ko umusore wese ashaka kubaka ubwiwe ategereza kuba afite ibizotunga urugo rushasha akagira n'inzu nziza ishakaje amabati canke amategura Nani Foske babona ko iyo ngingo iciye kubiri n'amategeko agenga ingo n'imiryango Ishirahamwe Ulikom riranegura ingene leta idafata co kimwe amakoperative ari mu gihugu aho amakoperative sangwe ariyo ahabwa amamiliyaridi n'amamiliyaridi ariko ayandi ntagire ico aronka Gabriel Fyiri yavuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru hari kuri uno wa kabiri ahasaba ko leta idakwiye kwivanga mu by'amakoperative ari n'ayandi ni mu kanya sangwe ikaze
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasuye kwaramutsa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye ahagaritse isoko yari yahawe ikigo cya leta Obuha isoko yo kubaka ahazogwirizwa inkwavu muri Karusi kuko ibikorwa byanse kurangira kuva uwo mugambi utangura mu mwaka w'2023 amahera amaze gukoreshwa yaba ba miliyaridi 2 n'imiliyoni amajana 4 iyo ngingo ikaba yafashwe nyuma yaho agiriye urugendo kuri uyu wa mbere ariko harubakwa izo nyubakwa ni inkuru tubaza mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo
mu rukurikirane rw'amashusho bita video yashizwe hanze n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuri wa mbere habonekamo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'ishavu ryinshi mu gihe abarongoye uyu mugambi wo kubaka hazokororerwa inkwavu muri Karusi bari kubamwereka aho ibikorwa bigeze kuva mu mwaka w'2023 izo nyubako akaba yasanze atani imwe iruzura ibyo umukuru w'igihugu avuga ko habayemo gusesagura amatungo ya leta uko ivyo bikorwa bimaze gutwara imiliyaridi 2 n'imiliyoni 391 Evariste Ndayishimiye akaba yaciye afata ingingo yo kwaka iyo soko ikigo ca leta Obuha
kubambanga amaze kongera kola wonyo kumunyerereza ngaha ako dahaje nyereke ilimaga kukura nosore kufuka mini kariwa Obuha nitari sinza soye no kuyumba muri ikoro
ubu cyo cyo nkuko kunani bara kuguti
Mukuru w'igihugu yaciye amenyesha ko hagiye gukogwa amatohoza ku mafaranga yose yakoreshejwe kugira abazokwagirwa n'ubusuma bakurikiranwe ingingo nkizo akaba atari rya mbere zifashwe n'umukuru w'igihugu aho mu mwaka w'2021 yagendera ahari ko harubaka urugomero rw'umuyaga nkuba muri Mpanda rwari rwatanguye kubakwa mu mwaka w'2011 maze rurahagarara mu mwaka w'2017 icyo gihe ibikorwa bikaba byari bigeze ku bice 47% bimaze gutwara imiliyaridi 54 z'amafaranga y'amarundi mu gihe uwo mugambi wari wagenewe imiliyaridi 84 z'amafaranga y'amarundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yari yatanze iminsi 15 kugira abafise uruhara mu byo yise ubunyonyezi bamenyekane, ariko kugeza uno munsi nta wuzi abagirijwe ubwo bunyonyezi. Izo ngingo zikaba zarafashwe no mu buzi bwa leta ko mu bushikiranganje bw'igiga ca leta ubwo butungane no mu ishyirahamwe Otraco.
Runanise Fora Rusha rubona ko ata murundi yoja nabwo ngo umukuru w'igihugu yafashe ingingo yo kugarukira ubutunzi bw'igihugu canke kugwanya bakaboko. Jean Bosco Rwigemera icegera c'umukuru w'ubwo Runani amyesha ko imvugo nk'iyo abarundi bayimenyereye kandi kw'ivyo ashikiriza vyama biherera mu majambo gusa. Kurikira Jean Bosco Rwigemera.
Kwa Seforo Arusha tukibaza kwa ta murundi yoja nago umukuru w'igihugu yafashe ingingo ijanye kugaruka itunga ry'igihugu canke kugwanya bakaboko muti kuki mvugo nk'iyo turayimenyereye. Mibuke za ngomero za Kajeke na Mpanda byagenze gute ko aheze imyaka irenga ine abivuze ngo agiye guhana abanyuruje imiliyari zirenga 54 rugomero rwa Mpanda kandi ngo atanze indwi zibiri gusa ngo byose bibe vya yahabona. Ubu hamaze gukogwa iki kwa barundi barindiriye inyishu bagahebura. Nibuke akandi karorero k'umuyobozi mukuru wa Otraco yabogojwe kubera ibibazo nk'ivyo by'intwaro ibereye. Bukeye haciye amezi makeya akaduzwa ku ntebe y'umuyobozi mukuru wo kunguruza abantu n'ibintu. Ibyo byaratangaje abatari bake byongera birabababaza. Mbega izo miliyari zine zirenga zasohotse abajejwe gukurikirana ingene ayo mahera akoreshwa bari hehe? Ko tuzi ko ku bisanzwe amahera asohoka ari uko abanje gusuzuma ingene yari yatanzwe imbere yakoreshejwe. Ibyo n'ibikino. Uno munsi abarundi bategerezwa kumenya ko Ndayishimiye yamaze kwinjira mu isekeza yo kwiyamamariza ikiringo cya kabiri. Ariko rero yagerageza kuryoshagirosha abarundi abereke ko yitwararise matungo y'igihugu ko wewe yari mwiza ariko ko arabandi bamukorera nabi bamwononera. Ubwo gwenge nigo amaze mu myaka 6 ahendesha abataramuhinyuba. Nta kindi kiri nyuma y'ubwo rugendo rw'inyubakwa zo kororera mu inkwavu.
Inzamba
makuru nayo acanye n'imibano. Umusore wese ashaka kubaka urugo rwiwe muri komine Muyinga azotegerezwa kubanza kwerekana ko afise ibizotunga urugo. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe na musanteri wa komine Muyinga Mede Misago kugenekereza rya 18 Rusama, aho muri bimwe bisabwa harimo ko umusore ategerezwa kuba afise inzu ishakaje amabati canke amategura akaba afise n'imirima izotunga ugo rugo rushasha. Odasa Byarimana hajejwe gutunganya imigambi mu Runani Fosque abona ko iryo tangazo risuzugura abantu kandi ribaka uburenganzira bwabo. Avuga kandi ko riciye kubiri n'itegeko rigenga ingo n'imiryango. Kurikira
nitangazo ritisunze itegeko na rimwe mu mategeko agenga ingo n'imiryango, eka mbere no mu mategeko agenga intwaro. Aha duhereye ku itegeko rigenga ingo n'imiryango mu Burundi ryo mu kwezi kwa 4 1993 niryo tegeko riri en vigueur uyu munsi. Iri tegeko riravuga ingene abashaka gushinga urwabo babwiriza kuba bavyitegura. Ni itegeko ritegeka abo bashaka kubaka urwabo kukijanye n'imyaka imyaka 18 ku mwigeme n'imyaka 21 ku muhungu, kandi risaba ko abashaka kubaka izabo baba bavyumvikaniye na cane cane hakaba ta kizira kiri hagati yabo, no kuvuga bifatiye ku bucuti canke ikindi cyatuma ubugeni butaba gifatiye ku kizira. Hanyuma ubwo bugeni bukanemezwa n'abirekuriwe n'amategeko abahagarariye leta kandi atari uwo ari we wese, no kuvuga l'office de l'état civil ashobora guserebwa ubugeni si uwo ari we wese. Iri tegeko kandi riranavuga ko gutanga inkwano atari condition kugira ngo ubugeni bube. Rero muri make nta hantu na hamwe iri tegeko rivuga ko umusore cyangwa inkumi agomba gushinga ugu yiwe abwiriza kuba afise inzu yiwe afise amatungo aya cyangwa ariya gushikana ku bikoresho byo mu nzu nkuko twabonye muri rya tangazo rero nta nahamwe kandi iri tegeko rivuga yuko umusantere ari watanga intumbero y'ingene abashaka gushinga ugwabo baba bifashe mu by'uburyo nkuko twari tubivuze cyangwa mu by'ubutunzi aha twabonye avuga inzu avuga imirima avuga ibiti by'ikawa ngo bishike ijana mbere n'ibiti by'amavoka reka ni matera no kuvuga no gushika mu byo baba biteguriye abo bageni by'ibikoresho byo mu mazi iyi ngingo rero nakurira itangazo ya musanteri Misago Amede ni kimenyetso cyo gukandamiza abanyagihugu ni kimenyetso cy'uko umunyagihugu agenzwa uko umutware abishaka adaheza ngo yubahirizwa nk'umuntu canke yubahirizwa mu mategeko amugenga
Musitanteri wa komine Muyinga ngo aribagiza kandi ko hariho abanyagihugu muri komine arongoye badafise amatongo bashobora kuranguriramo iyo migambi ashira imbere kugira ngo abantu bashobore kubaka ingo zabo n'ubunyene tumutega amatwi
Mbega burya Honorable Misago Amede Musitanteri wa komine Muyinga yobazi ko hariho abarundi bihumbi n'ibihumbagiza mu komine arongoye batagira itongo batagira n'uburaro batagira aho batera izokawa batagira aho batera ayo mavoka mbere muri iyo tangazo yavuze yuko uyo musore abwiriza no kuba afise ahandi arimamwo ibiterwa mbumbaruko mbega imbere yuko musantere araganisha abageni azobanza gushika ku rugo rw'umusore ashaka kuba kugwiwe kugira ngo yirabire amasomo yandi ku bikoresho byo mu nzu bikwiye arabe ko inzu yategetse uyu musore ayifise gushikana ku matera ryamako mbega burya musanteri ntashobora kuba yarengeye mukuru w'igihugu aho avuga ko muri iryo tangazo ko ari mu ntumbero yo gushika ku mbona kazoza ngira ngo vision 2040 2060 igihugu ngo cifashe n'igihugu ngo giteye imbere burya ibyo gushika ku matera byo babirimwe muri iyo vision umukuru w'igihugu akunda kwibutsa abaru rero umuntu aca yumvira ati mbega hoko guki aha akama tugatera umukuru w'igihugu bwa mbere na mbere tukanagatera umushikiranganje n'intore hagati mu gihugu basanzwe bajejwe ba musantere basubize ku murongo wa musantere bajejwe ize excedozele zihagarare uko gukandamiza abanyagihugu bajejwe bihagarare
Leta y'Urundi ngo ntiriko irafata cyo kimwe amakoperative ari mu gihugu ibyo bivugwa n'ishyirahamwe Yoricom gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta iryo shyirahamwe rivuga ko leta imaze gutanga amamiliyaridi n'amamiliyaridi iyaha amakoperative sangwe yonyene kandi hari amakoperative yandi menshi mu gihugu utega amatwi Gabriel Rufyiri arongo ishyirahamwe Yoricom
twebwe twarabonye yuko leta yatanze amafaranga muri année budgétaire ya 2019 yatanga ku mitumba 2011 itanga amamiliyaridi 29 n'amamiliyoni ndibaza hafi 11 ku iyo mitumba baje kuvuga ayo nayo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ibihumbi 2019 mu nyuma barasubira baratanga yandi nkayo nyene mugabo hari mitumba imwe wasanga ngo ironka amamiliyoni indwi iyindi icumi mugabo urumva ko yose na yose kuko twarose amakuru y'uko yatanzwe kabiri urumva amaze gutangwa yarenga imiliyaridi 58 ahabwa abantu baza kwifungurira gusa mugabo agaca bahitamo koperative sangwe bakayihereza amafaranga y'igihugu uwo bagabo muri leta botubwira kitere bakoresha kugira ngo bahe amafaranga sangwe angana gutyo hose ikibazo rero umuntu cyayibaza none ibi bintu byo kwitiranya ubutunzi bw'ibintu n'ubutunzi bw'umugambi ibi bintu bisigura iki nagira nibutse ko turi muri mu migambi myinshi ibyumva shingiro rirerekana neza yuko turi mu migambi myinshi hanyuma nagira nibutse yuko imigambi irafise uburenganzira bwo kwankadira no gufasha abamilitari mugabe umugambwe n'urondera uburyo ikagira n'ibukura nishobora gufata mu gicare tarubiyore ijane mu mugambwe ivyo ntibibaho n'ubusuma buba buhezagiwe na leta ibi bintu abantu bavyumve n'ubusuma buriko buhezagirwa na leta nico gituma twebwe mishira hamwe urikome ibituma makoperative mu Burundi atagishika kamaro erega ubu nico gituma tubona imigambi yose ikogwa atanakimishikako nico gituma ubona imigambi yose yumvigwa ubona ko atamwanya wa reflection uba watazwe
ishiramwe urikome risaba leta kutivanga mu itunganywa rya makoperative nkuko biboneka mu makoperative sangwe tusuye cumvirize Gabriel Rufyiri umukuru w'ishirahamwe urikome
amakoperative n'ahantu abenegihugu bahurira bakavugana ibibazo bijanye n'iterambere ibibazo bijanye n'ingene bokwiyungunganya barungurana n'ivyiyumviro icyo rero ni kintu mu bisanzwe cyiza cyane mugabo kandi amakoperative kuri bamwe kubera arantu babahuza benshi basha babigira anuti politiki igikoresho cya politiki kugira ngo babicishemo mwashaka jewe nta kiri na kimwe mbonamo kumugambwe ugira ibikorwa by'iterambere ukankadra abamilita babo ukafasha kwa bamilita babo biteza imbere ahubwo imigambi kuye guhiganwa mu buryo nk'ubwo ni byiza twe tubona ko ari byiza mugabo amakoperative yose yagiye mu bintu bya politiki yaciye ahomba tuhejeje gusohora itangazo aho twerekana neza yuko amakoperative sangwe ari umugambwe uri ku ntwaro wa kino gihe z'indefe mu Burundi amakoperative ariho agatunganywa n'itegeko
inombe hacye dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese muduteze yompi ngashimira nabagenzanje umwe wese ubwite ciwe bamfashe kuraturukaniriza mugire aho mamwubahwe mubanye no mu byanyu na gahwanda.